mu ruganda nibacura.
Woba wifuza kumenya uko ubutunzi n'imibano byifashe mu Burundi?
Nuruhe ruhara rwa leta mu guteza imbere ico gisata? Tega matwi ikiganiro karahara mu ruganda nibacura
mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo inzamba gateka kawe
RPA ijwi ry'abanyagihugu
bena radio television Renaissance karahara mu ruganda nibacura
ni komisi yose ya kane isozera ukwezi.
Nakanyamuneza ko gusubira kubakomesha washa mu kiganiro karahara mu Ruganda ntibacura mumenyereye gukurikira mu runani rwa radio radio inzamba gateka kawe radio RPA hamwe na television Renaissance. Nta kindi kivugwa muri imisi atari kiza cumugera wa coronavirus uriko urarandagata ku isi hafi yose bigatuma ibisata by'ubuzima bw'ibihugu buhungabana kubera ingingo zigenda zirafatwa n'ibihugu mu gukinga canke mu kugwanya ico kiza. Muri kino kiganiro reka tugaruke ahanini muri Afrika reka no mu Burundi naho gushika uno musi abategetsi bemeza ko ico kiza kitarashika. Ariko rero iruhande yabo bahasiga ubuzima igisata c'ubutunzi naco nyene kiri mu biraje ishinga mu gihe ibihugu vyinshi byafashe ingingo zitandukanye hakabamwo ibihugu byari bisanzwe ari byo bitanga ibidandazwa ku Burundi. Mwakindo kiganiro umutumira kaza kudufasha kubijanye n'ingingo ibihugu bikwiye gufata mu gukinga ko ubutunzi bw'ibihugu butazoca butembagara akagirire. Ndabahaye ikaze Reverie Bazikamwe nije ngiye kubashikiriza kino kiganiro. Subiye kubaramutsa ndabahaye nikazi akaranda kumugera wa coronavirus gahanze isi kazogira ingaruka ku rudandazwa nihanahana ry'ibidandazwa hagati y'ibihugu by'akarere mu Burundi. Kimwe mu bihugu vyemanga gushika ubukuwo mugera utarinjira mu gihugu baratanguye kubona ingaruka z'ico kiza ku rudandazwa n'ubutunzi bw'igihugu. Ines Gakiza
Muganda u gedanma yaduze cane umufuko twara tudedona 160,000 babanjuje kwitwa 120 ubu batubwiye ko ugeze kuri 800,000 ni ukuvuga yuko baharura kimwe kimwe miliyoni barabomora bagaharura terre par terre umva n'amera menshi cane bice bifatana rero n'iyo ndwara ahubwo ku rubuga imipaka.
Uwo ni umudandaza w'umurundi agurisha ibiva mu karere naho yashimikiye kubiva mu gihugu c'Ubuganda aranadandaza ibiva mu bihugu vya Tanzania no Rwanda nkuko vyigana ibiva mu Buganda byari bisanzwe bizimvye bakihebura ko ubuho hateye ikiza gihanze isi ibintu bigiye kunyuka biyumvira ko bigiye gukeha bimwe bimwe binabure. Ingaruka rero ya mbere biteze ni iduzwa ry'ikiguzi c'ivyo bidandazwa ku isoko ry'u Burundi.
Ingaruka ya mbere ikiba ni uko ibiciro cyabiduka kuko umuntu amaze kubona ko ari bafite ibidandazwa wenyine cyangwa ibidandazwa ari bike ingaruka ya mbere barabiduza.
Uretse abadandaza abandi bizokorako n'abaguzi kuko hari benshi bazosanga basohora amafaranga batariko barinjiza.
Abakiriya dufise si abarundi gusa ego na majorite n'abarundi. Ingaruka rero ku bakiriya ntizoshobora kubura ingaruka zizoba umuntu akaza gusohora amahera kandi atari karanayakorera umuntu usanga abari ikibazo navyone bitozana ingorane.
Aka karanda gahanze isi kazogira ingaruka muri rusangi ku butunzi yaba bw'igihugu kimwe kimwe yaba ku muryango w'ibihugu kanaka. Uretse iby'urudandazwa habaho n'uruja n'uruza rw'abantu rwafasha kwinjiriza ibihugu. Uruja n'uruza uwo munsi rwahagaritswe mu ntumbero yo kuzibira ngo umugera wa corona nturandagate hose.
Nk'umuryango ibihugu bigize Afrika y'ubuseruko byaragiye hamwe ngo bifate ingingo rusangi wo gukinga ko umugera wa coronavirus utarandagata muri ako karere. Ingingo zafashwe bisunze amasezerano ivyo bihugu byari bisanzwe bifitaniye. Muri izo ngingo zafashwe harimwo ukureka ibidandaza bikabandanya bihanahanwa hagati y'ibihugu bigize uwo muryango naho bihanzwe n'ico kiza. Emile Nibasumba aragaruka kuri izo ngingo zafashwe hari ku iherezo rya 25 Ntwarane.
Inama yo kwiga ingene umugira wa corona utobandanya ukwiragira mu karere ka Afrika y'ubuseruko abashikiranganje bayigize batari kumwe mu ntumbero yo kwikingira uwo mugira nyene bakoresheje ubuhinga bw'amasanamu bita video conference abo bashikiranganje bajejwe amagara y'abantu na karere ka Afrika y'ubuseruko bafungise ko ingingo yo gupima abantu bavuye mu gihugu bajya mu kindi itegerezwa kubandanya kugira ngo barabe ko batanduye coronavirus bakongera bagashyiga ukwabo mu bibanza bitegekanijwe mu kiringo cy'iminsi 14 kubw'itangazo basohoye abo bashikiranganje basabye ko ibihugu bishyiramo ingufu mu gupima ingenzi ku mbibe naho yoba arabahakiye gusa bagiye mu kindi gihugu kubera ko ibihugu bimwe bimwe byugaye imbibe zabyo hariho abatari bwarangize ingendo zabo iryo tangazo rigasaba ibyo bihugu kuborohereza bagashikanwa mu gihugu bari bagiyemo muri aka karere ka Afrika y'ubuseruko abashikiranganje b'ibyo bihugu uko ari bitandatu bafunditse kandi kw'ibidandazwa byobandanya bijya buka imbibe imidugu bijana ikajamwo ababiherekeje batarenga batatu ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko bizobandanya bihanahana makuru ajyanye n'uwo mugera wa corona haba mu by'ubuhinga cyanke mu by'inyifato nabyo nyene biri muri iryo tangazo ryongera rigasaba ibihugu gushyigikira amashyirahamwe ahingura ibikoresho cyanke imiti bifasha mu kwikingira uwo mugera abashikiranganje baheraheza iryo tangazo basaba igihugu cyose cyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko kurekura amafaranga y'inyongera kugira gihangane n'uwo mugera wa corona.
Karahara mu ruganda umwanya wanyu.
Mwe mudukurikira mwibaziki kuri kikiza cha coronavirus ni iyi ntererano yanyu ibi ni bimwe mu byashikirijwe n'abadukurikira.
Kiza coronavirus kizotuma ubutunzi busubira inyuma cyane rwose muri rusange kuko nabo ba mu muryango umuntu agwaye yanditseho bari kumwe hanyuma bigatuma ibikorwa byo kwiteza imbere bihagarara. Ubuye mu bihugu byinshi abantu benshi buganiye mu mazu ni ukuvuga yuko naho yoba ari amahingurira akora ibintu bitandukanye atari karakora kuko atabakozi afise. Mu bihugu nk'iki gihugu cyacu mugera bavuga ko utarashikamo ni ukuvuga yuko nk'ibidandazwa abadandazi bakoresha babikura mu mahanga imiti imiduga impunzu ibirato n'ibindi nayo amahinguro yabikora ntayikarakora ni ukuvuga yuko bizotuma mu minsi zababura ibyo badandaza bakabura ibyo badandaza kubera muri ibyo bihugu ntibariko barakora ntibariko barasohora ibindi bishyasha kubera kandi nta n'imigenderanire ihari yo gutanga yo guhanahana ibidandazwa ihari. Ibyo benshi rero ibyo bituma ubuzima bwabo buhagarara mbere bamwe bukanahera burundu. Ni ukuvuga rero yuko coronavirus izotuma ubukene bwiyongera cyane cyane mu miryango.
Muri iki gihe isi yose irahangayikishijwe n'iki kiza cya coronavirus aho umuntu agerageje kumviriza amaradiyo imenyeshamakuru by'isi yose biriko biravuga ko ubutunzi bw'ibihugu n'ibihugu byari bikomeye ko bwamaze kugira ingorane. Ntaca niyumvira kuri ibi bihugu byacu bya Afurika ari naho usanga hari ibihugu byinshi bikenye ingene nabyo ubutunzi bwabyo buzomera muri iki gihe ibihugu bimwe bimwe bitegeka n'abantu babyo kuguma muhira ubuzi bwose bakora bugahagarara. Nkaca niyumvira no kuri iki gihugu cyacu cy'u Burundi kiri mu bihugu bya nyuma bisanzwe bikenye hamwe icyo kiza cya coronavirus cyo hashika abantu babaho ku munsi ku munsi ntabe bagikora udukorwa twabo simbona uko bagiye kubaho. Icyo nasaba rero abategetsi b'igihugu cyacu cy'u Burundi ubu munsi iboneka ko hanini amaso yose bayarabisha ku matora ko boraba bakabanza kwiruka n'ibihe bigoye by'ikiza cya coronavirus imbere yuko hanini bashyira ingufu ku matora ayo matora yiboneka ko atanahumuriza bose.
Karahara mu Ruganda.
Umutumire.
Umutumire mwa kino kiganiro karahara mu Ruganda ntibacura ni Faustin Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi ahamagarira amareta n'ibihugu gufata ingingo zizotuma ubutunzi bw'ibihugu butagenda akagirire kuko iki kiza kizotwara imitahe y'ubutunzi bw'ibihugu. Faustin Ndikumana.
Mu gihe kiza coronavirus kiriko kirimonogoza ku isi nk'umuhinga mu by'ubutunzi twashaka kugira icyo dusikirije umwihwezo turavye icyo kiza na cyane cyane turavye ingaruko bishobora kuzana ku butunzi bw'ibihugu bya Afrika na n'u Burundi burimo. Ubwa mbere ho nukumenya yuko ikiza nk'icyo kimaze guterama namwe nacamaze kuzana ingaruka mu bihugu bitunze ahuzi bwahagaze amashyirahamwe agahagarara. Ibyo rero bitegeza gusha bizana ingaruka mu bihugu by'iwacu ubwo nyine. Kubera iki ubona ibihugu by'iwacu bya Afrika n'u Burundi burimo usanga ubutunzi bubanza guhagarara cyane iyo dushobora kutondera amafaranga y'agaciro n'iki ku bintu dushorera muri ibyo bihugu na cyane cyane ari nka peteroli canke amabuye y'agaciro canke ibyimbugwa ibyo kiritiri dorante ari nk'ikawa kakao icyayi pam. Ni ukuvuga nta gihugu na kimwe cya Afurika kidusanga kiko kirashorera ibyo bintu muri ibyo bihugu kugira kironke uburyo ugiye ukara barukera rugendo baza kugendera mu bihugu kugira uburyo buboneke mu bihugu bigebeshejweho na turisme usanga ari ibihugu bitunze abanyagihugu ari bashobora kugira turizo bakaze bagenda barasiga amahera aho bagiye kugendera urumva ingaruka zazibone kubwo nyine. Igikurikira nuko nk'uburyo rero amabijya bihugu bitaye gukoresha mu kurwanya indwara buca butuma uburyo bwahora bukoresha mu kurwanya ibindi bijanye n'ubukene nka canke izindi ndwara nka OMS za UNICEF Fonds Mondial de Lutte Contre la Malaria usanga amahera ava muri ibijya bihugu rero ugacusanga kumbura uburyo butamugabanuka tutavuze ibijanye rero n'ifashanyo canke n'amafaranga aja mu by'iterambere mu by'igihugu by'ibihugu bitanguye kuraba izindi ngorane zibiraba ugiye kuraba rero n'ibihugu bya Afrika n'u Burundi burimo ahanini usanga amafaranga leta ikoresha yava muri za import export cyo gushorera hanze cyangwa ibyinjira mu gihugu igihe rero ubuzima buhagaze usanga amafaranga abanutse tutavuze rero uvuze ati nk'amashyirahamwe nk'ibyo bya confinement bavuga amashyirahamwe ahagaze agashomeri gaca kaboneka mwarumvise nko muri leta zimwe za Amerika yuko mu gihe kimwe hakiyongera k'abashomeri miliyoni zitatu mu ndwi imwe watusanga amashyirahamwe y'ibihugu bya Afrika ahagaze agashomeri gaca kiyongera tutavuze yuko ibijanye n'amatax byoca bigabanuka kandi urudandazi waruhagaze usanga amakuru y'ibihugu by'abanyihugu bya Afrika menshi ava mu makuru ava mu rudandazi cyo bita taxation indirect tutavuze rero yuko muri ico gihe ibijanye n'amagara y'abantu usanga uburyo butegeza gukenerwa gusumba kugira tushobore guhangana n'ico kiza na cyane cyane no mu by'indero nk'igihe bikenewe yuko amashuri amara umwanya muremure kubera ico kiza kiba caratumye ashobora kuba ahagaze. Ikindi nuko ibyo bihugu mwumva bifise uburyo bwogo byo gufata nk'amafaranga menshi miliyari 500 bashira mu maekonomi kugira barebe ko baguma bafasha amashyirahamwe yabo ashobora kuba arakora ibyankenerwa canke amamenaje ibihugu ya abanyagihugu ba barokasiyo shomaje mugabo ndibaza ko ibihugu bya Afrika no mu Burundi si ibihugu byoshobora kuza biragira okasiyo shomaje cyangwa gufata amafaranga bishobore guhereza amashyirahamwe ngo abandanye kura tutavuze rero yuko muri ibihugu by'iwacu no Burundi burimwo 70% y'abanyagihugu baho ku munsi ni economie informelle bategeza kuja kudanaza ikintu bata gusuma ikintu gukora amastoke vyogorana ni bintu bigaragara cyo imira ati none abo boronka buca bashigikira yoronka ni bintu bigoye kubera ubushobozi bw'ubutunzi iby'iwacu kiza reka kirashobora kuzana ingaruka nyinshi mu by'ubutunzi cyo gituma rero twe duhanura yuko hufatwa ingingo zirabana cyane cyane uburyo bw'igihugu byacu ingene buba bumeze n'ingene bubayeho mugabo ibyankenerwa byo bigafatwa nko kwigisha abantu ingene ico kiza gikara ubushiranganje bw'amagara abantu bwari butegerezwa yuko bwotanya inkuru zikwiye turavye amakuru ahana kuri za WhatsApp bakaraba ingene ibiganiro mu mashuri mu bakozi ba leta canke ahana abantu babatumye ko bakabwira ati ngene umugenge rufata ahuba aho ushobora kumara iminsi minsi ngene bawikingira kuko no gukaraba urashaka gukaraba rimwe mugabo ugiye kugura nk'urugi ugasanga kurugi wuguruye mu kanya arundi hakoze ugasanga kumbura umugero usanzeho baravuga ko umugero ushobora kuguma ku mameza umwanya utari muto ibyo byose ni ibintu rero bateza gutanga umuco kugira n'abanyagi bagire conscience hanyuma ikindi naco nuko umugera wamaze kuvuga mu bihugu duhana imbibe nka Congo ha mu Rwanda uravye nk'i Burundi n'u Rwanda distance ihari nto cyane Burundi n'u Rwanda n'iki gihugu kimwe mu bisanzwe uravye nk'abije bihugu bitunze bavuze ngo leta zimwe za America ifise coronavirus naho ibiri New York aba muri Los Angeles muri California batangura kwigira kandi umwanya uhari hagati ya New York na California usumba uri hagati tuvuge y'u Burundi n'u Rwanda muri Chine nuko nyene ni bihugu binini cyane mugabo naho bari kwarafata ingingo usanga bifata naho babyumvise mu ntara kanaka kirayo none naha muri East African Community Tanzania hirya no hino turegeranye umugero uto burashika mu Burundi mu bisanzwe umugero atwara waramaze kwinjira muri akarere turimwo no kwikingira mu bisanzwe hanyuma ikindi nuko n'abandi bwo gutegeza kuza barafata ingingo rero zo guca bikingira ama desinfecta bakayagwiza bagakaraba imezire d'hygiene ikindi nuko tubana ko leta ishobora gutangura kugabanya gusaba ko hagabanuka ibintu kumbura bituba bikenerwa cyane ari nk'ibintu bijyanye n'iminsi mikuru ari nk'ibintu byo kuja kuraba amareresi cyangwa ama spectacle cyangwa ibyo kuja gukina nk'imipira cyangwa ibintu nka bene ibyo bishobora gutuma abantu bahana ahantu mugera kandi twoshora kuba turabangiriye kugira tube turaba iyo bije kuko mu gihe umugera abantu babuhanahana bataragwara ugasanga umuntu aramaze umwa indwi zibiri hafi kweza ufise agenda arabutanga ni kuvuga ko tuza turahura turi benshi tugwiza uburyo bwo kuwandura naho tutaba tutaragwa ugasanga hamaze gufata umwe rero biciye bigenda kumbure biranaga nti bituma rero tugize imana tukaba tutarahubwo tugutangura kuzitira tutaronigwa na cyane cyane rero yuko na administration y'igipolisi kajamu karaba yuko izo ngingo zaho mamezire d'hygiene yaho babishize yuko biriko birakurikizwa ko abantu bari kubarakaraba hakubituro ahana hariya bagashiraho abantu bashobora gukarabira rigize zikagwiza amazi uko mumva ko bikenewe cyane hanyuma n'abantu bagafata ingingo zabo bashobora gufata ingingo nabo nyine bwo kuza baragenda na madesinfecta ababishoboye ubwiye ahantu kagenda bifise kugira kameme umuntu wese ashobora gufata ingingo nawe nyene zo guterera kugira ico kiza ikindi nuko leta tubona yo gice bitari ya management budgetaire kama yiteguye igihe abaye ingorane ariko kugwiza uburyo bwo gupima arahantu bashobora kuba baragira ibitande birashobora kurengerwa by'amahopito amasaha bakaba bimvira ati mbega igihe tuba bije twovyifatamo gute uburyo bwategura management budgetaire yo kwitegura kuko burya ikintu cyose gikorwa n'uburyo ntibaza guhende uburyo buhari ikintu kirashobora gufata intumbero umuntu agatangura akikingira tukazitira tutaronegwa
Faustin Ndikumana n'umuhinga yigenga mu by'ubutunzi ni ngaha duce dusozerera kino kiganiro ndakengurukiye abadukurikirana ndakengurukiye kandi bagenzanje bamfashije gutegura kino kiganiro nkaba ndabibutsa ko kino kiganiro ari cyurunani rw'imenyesha makuru radio Inzamba gatega kawe radio Public Africaine hamwe na television Renaissance nkaba ndabifurije kururanirwa mugira amahoro iwanyu nakagaruka
karahara mu ruganda nibacura
woba wifuza kumenya uko ubutunzi n'imibano byifashe mu Burundi
kwa leta mu guteza imbere ico gisata tega matwi ikiganiro karahara mu ruganda nibacura
mushikirizwa n'urunani rw'amaradio Inzamba gateka kawe
RPA ijwi ry'abanyagihugu
be na radio television Renaissance